Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni www.radioyacu.com. Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio yacu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fidel Niyongabo, naje ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye muri aka kanya.
Abanyekongo ba mu mahanga bafite icyo basaba leta yabo nshasha.
Umutekano meze nabi kabisa. Umutekano uracyari mucyaya cyane, niba dufasha n'umutekano bakawukoraho bizaba ari byiza cyane. Batadutaka kabisa na kibazo.
Twebwe turashaka abasirikare bacu babaye amafaranga menshi, abongere amafaranga, nago tushaka kujura. Abasirikare benshi babaye abajura kubera amafaranga yabaye makeya. Nuko nguko n'abatukure Ebola, nago tushaka Ebola. Tuwashaka changement.
Abo ni abanyekongo baba mu Rwanda bafite ibyo basaba ubutegetsi bwabo.
Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje ko niba perezida wa Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu ciwe, yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe.
Igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rumwe n'indi mitwe nka Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu yemejwe kuba yiterabwoba.
Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu ciwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu bigize mugwi G7 igenewe kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon. Niyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo atyoza abona ko yamuvuze ko.
Abantu barenga 40 barakekwa kuba bapfuye cyangwa baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abimukira bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya berekeje ku mugabane w'Uburayi. Muri aya makuru rero turanabagezaho avugwa hirya no hino naho mukanya.
Ido ni idoryo makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje ko niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu ciwe, yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Rouhani avuga ko Iran yatangaje ku buryo bugaragara ko itifuza gukora ibigwanisho bihonyanganda, akabamenyesha ko ibihano igihugu ciwe cyafatiwe biciye kubiri n'amategeko. Perezida Trump yatangaje ku munsi wa mbere ko kubonana na Perezida Rouhani mu ndwi ziri imbere kugira abaganira amasezerano mashasha ku mugambi wa Iran wereke ibigwanisho bihonyanganda ari ibintu bishoboka. Amasezerano yosubirira amasezerano makungu yagiranye na Iran mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Trump yavuye muri aya masezerano mu mwaka uheze. Trump yavuze ko ibihano by'ubutunzi yasubijeho ku bijyanye na Iran aheze umwaka bigeramiye bikomeye icyo gihugu. Ibyo bihano byaragabanije bikomeye cyane itoro igihugu cya Iran gishorera mu mahanga. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragerageje guhuza Amerika na Iran mu biganiro. Yatangaje ko yaganiye na perezida wa Iran Hassan Rouhani ko yifuza kubonana na perezida Trump. Macron yibaza ko Amerika na Iran bishobora gushika ku masezerano hamwe Trump yohura na Rouhani.
Igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rumwe n'indi mitwe nka Al-Qaeda n'uwa leta ya Kiyisilamu yemejwe kuba iyiterabwoba. Ariko abaterankunga baravuga ko kubikora gutyo bishobora gutuma abantu babarirwa muri za miliyoni babura imfashanyo muri Somalia yazahajwe n'amapfa. Ubu busabe bushobora kubahirizwa ku wa kane w'iki cyumweru buje mu gihe gikomeye Somalia irimo, kuko abantu miliyoni 2,200,000 cyangwa hafi 18% by'abatuye icyo gihugu bazahajwe n'inzara ikomeye. Al-Shabaab yari isanzwe irebwa mu buryo rusange n'ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Somalia. Igihugu cyari gisanzwe gitunzwe n'imfashanyo z'amahanga kimaze imyaka 30 mu mirwano yateye izahara ry'ubukungu. Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye n'imiryango itanga imfashanyo ntiyarebwaga n'ibyo bihano. Yashoboraga kugeza imfashanyo zihutirwa ku baturage bari aho mu karere kagenzurwa na Al-Shabab, ariko Kenya irashaka ko ibyo bihano bikazwa kuri uyu mutwe w'intagondwa umaze kugaba ibitero bitari bike ku butaka bwayo. Nihatagira igihugu gitambamira ubusabe mbere y'itariki 29 z'uku kwezi, umuryango w'abibumbye uzahita ushyira umutwe wa Al-Qaeda, umutwe wa Al-Shabab kuri urwo rutonde hakurikijwe umwanzuro w'igihumbi 267 Fidel.
Naho muri Brazil, perezida waho Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu ciwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi bigize umugwi G7 igenewe kugwanya imiriro iriko yakamwe ishyamba ry'ikimeza rya Amazon. Niyo ngo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo mabi abona ko yamuvuze ko. Bolsonaro yabwiye abamenyesha makuru no munsi kwa kabiri ko Macron yamwagirije ko arumubeshi, amenyesha ko Macron ategereza gusubira ku majambo yamuvuze ko imbere yuko bashobora kuvugana. Macron yavuze ko atashaka no kwiyemeza Bolsonaro yerekanye ku bijanye no gukingira ibidukikije. Emmanuel Macron yagabishije mu ndwiheze ko azozibira amasezerano yereke budandaje hagati ya karere ko muri Amerika mu manuko n'umuryango w'umwe bw'Uburayi. Ivyo ngo kiretse Bolsonaro atemera ihindagurika ry'ibihe, afashe intambwe zikomeye mu gikorwa cyo kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba ry'ikimeza rya Amazon. Kwemera ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 hari ibibanje gusabwa bibaye umunsi umwe inyuma y'uko President Bolsonaro yansa amafaranga yatanzwe n'ivyo bihugu. Yavuze ko ayo mafaranga yogira kamaro kurushiriza koreshejwe mu kubungabunga amashamba cimeza yo mu karere k'Iburayi. Ingingo yiwe y'ukwanga ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 yatangajwe inyuma y'uko umushikiranganje ajejwe ibidukikije w'ico gihugu atangaje ko igihugu ciwe cakiye neza iyo mfashanyo.
Abantu barenga 40 barakekwa kuba bapfuye cyangwa baburi urengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abimukire bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya bwerekeje ku mugabane w'Uburayi. Abandi 60 barohowe nkuko bitangazwa na Charlie Yaxley uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko umubare w'abaguye muri impanuka ushobora kwiyongera kuko hari byinshi bitarasobanuka. Impanuka z'ubwato buvuye muri Libya butwaye abimukira ku mugabane w'Uburayi zikunze kuba mu nyanja ya Mediterane. Akenshi abimukira bagenda mu bwato butujuje ubuziranenge bwo kwigaba mu nyanja mu ngendo ndende kandi bakarenza n'umubare wabo bakagombye gutwara. Mu cyumweru gishize hapfuye abantu 100 muri ubwo buryo. Mu kwezi gushize nabwo ubwato bwari bwikoreye abantu bagera kuri 250 bwararohamye. Nubwo umubare w'abakora bene zingendo ugenda ugabanuka uko iminsi ihita, abantu babarirwa mu bihumbi buri mwaka bagwa mu nyanja ya Mediterane bagerageza kuva mu majyaruguru ya Afrika berekeza Iburayi. Fidel.
Yego, naho muri Uganda isosiyete y'indege zitwara abantu muri cyo gihugu Uganda Airlines yatanguye ibikorwa byo gutwara abantu n'indege ikaba yatanguriye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya na Nairobi. Isosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda tanguye gutwara abantu ku mugwa mukuru wa Kenya na Nairobi no munsi wa kabiri. Benshi mubo indege iyo societe yatwaye bagizwe n'abategetsi bayo hamwe n'abategetsi ba leta. Ivyo byakurikiye ibirori byo gutanguza ivyo bikogwa byo gutwara abantu vyo societe Uganda Airways. Iyo societe yari yahomvye mu mwaka w'2021. Societe Uganda Airlines ifise indege zibiri yamara yatumye ku izindi indege zine harimo n'indege nini za Airbus. Iyo societe indege zitwara abantu ya Uganda Airlines izokorera mu karere ko nko ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yiyemereje mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka gusubira kunagura Uganda Airlines kubera ari ikintu avuga ko gihesha agateka igihugu ciwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda muje no kuri site yacu wa3 radio yacu voa.com mukurikira amakuru mukanya turajya mu karere.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyaherere kwerekeye Burundi n'u Rwanda. Mu ndwiheze abavuzi b'ingoma z'i Burundi bahungiye mu Rwanda bagiye mu mahiganwa y'umuco muri Kenya. Ivyo vyatumye leta ya Burundi yiyamiriza ico gikorwa ivuga ko Rwanda rwatwaye akaranga ku Burundi. Mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru yagendeye bamwe mu bavuzi b'ingoma Kigali mu Rwanda aja kuraba kugene basanzwe bakoresha uwo murisho w'ingoma kugira bibesheho mu buzima bw'ubuhungiro butoroshe barimo.
Mu usanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanze turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo numurisho w'ingoma z'Burundi uri kuvugirizwa Kigali mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo bati naho turahimbawe
twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko ingo iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwo ruko rw'abarundi barenga gato 200 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye.
Duma ambasaderi w'igihugu canje no wo kinshira inyuma nuzo kinazo ntawuzo kinkuramo anderekana mamuko yanje mongera nka gumya karanga k'igihugu cacu umva yuko igihugu cyawe giserukiye wambaye idrapo y'igihugu
ikaba ari idrapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Omer Nzoyisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi vyose bigaragaza akaranga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha nabandi bavukiye ngaha bataranyuze ikirenge mu Burundi bamenye imico n'akaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atubuvuga nabi ingoma no mugwanya.
Kumwe mbavuga ati ikintu sinzogituka ingoma nta muntu ashobora kuzituka ingoma kuko ziratubeshejeho turabayo turariha inzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngoma mubona ziratubeshejeho cyane
nakaze mu bisanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane.
Ingoma bavuza sizo bahunganye zimene izo basanze mu buhungiro izindi nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma.
Kuvuga imirisho ibitako nta kintu tugitumye bujumbura ishatu turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ibi, bigume bimeze neza.
Muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga 200,000 gutyo bakabana kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahonze bazi imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati akimuhana kazi imvura ihise. Pierre Clavier ni inkuru ikigali ku bwijuru rya Amerika.
Pierre Clavier ni inkuru tugushimire ku bw'iyo nkuru. Reka noneho twambuke tujye muri Uganda. Ambasaderi Jean Bosco Barege warumaze imyaka 7 hagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda yasezeweho muri icyo gihugu kuko agiye gukorera muri Kenya abona none azabahagarariye igihugu cye. Mbere yuko ava muri Uganda yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi umva uko bavuganye.
Ico cuko hari impunzi zaje ubwa mbere umushikiranganje yijwe impunzi ngaha mu gihugu cya Uganda je ubwanje twarajanye Burundi turazungura ku Burundi turagenda ku mutaga no mwijoro arabona uko Burundi bumeze aho hari mu 2015. Hanyuma mu nyuma umushikiranganje nawe ajejwe iby'impunzi mu Burundi nabo bakorana baraza turanagenda turashika mu na Kivare ahari cyane cyane ngira ngo ariho hari abarundi nuvuga ko atari baki abo dushitseyo twaraganiriye turavugana hanyuma nkuko bisanzwe urazi ngene bimeze hari aba bavuga bati twebwe ni sawa twataha hari nabo twatasha icyo gihe baciye bataha hari nabandi bavuga batoya kabye nitubishaka ibyo navyo uburenganzira bwabo twebwe rero gushika no musa ico no kuri no kwemeza nuko ari abarundi benshi batashe natwe hano hari abaza tukaba impapuro zo gutaha hanyuma rero ikibazo gusa nahasanze ni ikibazo urakica kitamwe politike ugahura harimo muri abo b'impunzi abantu bari mu bya politike cyane bafise nabandi bonya politike bagwanye ubutegetsi buhari babwira bati ntimutahe kuko kuri bo batashe byerekana yuko ibintu bimeze neza baca babura ico bishimikiza mu kuvuga ivyo rero nibyo niko bimeze ariko ubundi leta y'u Burundi aho nagombye kuvuga ingene byose byagize cyerekana ko twebwe tutagumye twicaye ngo tubire kuko n'abarundi biwacu n'abarundi bene wacu bashiki bacu twifuza ko basubira mu gihugu ivyo rero n'umukuru w'igihugu mu ijambo aherutse gushikiriza itareke 20 z'ukwezi k'umunani aho yari akwije imyaka 4 ato yaravuze ati abarundi bose ntibazi kandi by'ukuri ari abarundi bariko batashe ari n'abandi bashikira bataha n'abanyapolitiki ari abataha kugira ngo bagende bubaka igihugu cyabo urumva rero twe twifuza yuko bataha mu gihugu
hari nk'impunzi mpura nazo abarundi hano Kampala ndetse no mu nkambi na Kivana ndiye mu kimwe rwishize iyo uvuganye nabo umva bamwe ntabwo ari abanyapolitiki bamwe na urubyiruko abana mama bagize ibibazo bari ibibazo bahuye nabyo ubwabo iyo babaje ngo tuzamuzata bavuga ngo none ntabwo nshobora gushobora mu gihe cyo either muvandimwe yarishwe ibyo bintu byatumye bahunga rero bisa nkaho bitarabonerwa ibisubizo ku buryo bakumva bakwiyumvamo reka dusubire mu rugo none tudafite gutinya ikintu cyacu cyose
ico kiragoye kwemeza kubera ubuze uti abanyapolitiki uvuga nakubwiye ko ari abanyapolitiki bakorana nabo wewe twe tugiye yeyo hari abandi baca baza bati bijya bababwiye no kubesha biracari kwa kundi nyine hanyuma rero nk'umuntu abafise ubwoba ugaca sanga ubwo bwoba bwongiye kugarukanwa na babandi wewe uravaho nabo bagaca baza bakavuga ibindi ico rero mugabo na gucika intege ni kintu tubandaniriza ko kandi n'ubu nizigiye yuko abasosubira tuzobandanya dukorana bakabandanya kugira ngo tugume tubasigurira kandi n'ubu uruva ko ndiko ndabibabwira iki twuvuga mu kirundi baravyumva umuntu wese w'umurundi igihugu ciwe citeze kumwakira kandi nkuko nakubyi abamaze kutahuka ni benshi uwo bagifise ubwo bafise ico yiyumvira nawe nyene uyo arakigwa kugira ngo bamuhumurize nimba hari ikintu yicura nawe nyene babubwiye bati ico kintu wicura sico kuko igihugu kiratekanye mugabo abo boba bagifise ibyo bagirizwa kuko hariho abafise ibyo bagirizwa babanyapolitiki nibo uhura baca baza kurondera bo bashigikira ngaho muri ukambi bati mwebwe rero ntimuguhunguke bya bintu biracari kwakunda ariko nukubesha nuko yaba bari kubakoresha politiki kugira ngo baronke abantu babashigikira wewe urumumenyesha makuru urazogenda urabe nk'abantu bari ku ruhande rwa Tanzania bahungiye batahakira munsi ico kintu ndifuza ko ugikorera ko ndacuka ya hari abantu amajana bamwe bari ko baraza abo rero nibo baca berekana yuko ibyo babandi bavuga atari byo kubera ikintu rero abandi bataha ico ni kintu ntagomba kuvuga gose wewe ugiye uragenda wirabire urumumenyesha makuru ugende Tanzania uraba abahunguka kira munsi
icyo rero Tanzania ntibarashira benshi baracariye
baza kira munsi kuko urumva nibashobora abari yo bose kubapakirira amakamyo ngo baze rimwe hariho ukuntu babigenza uburyo ngira ngo haseri bifise ningene babe babiteguye ningene babakira bose bahamagariwe gusubira mu gihugu cabibarutse
Radio Isu ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ku munsi wa mbere w'indwi niho mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo haje aho leta nshasha inyuma y'amezi agera ku munani president wa Republika Felix Tshisekedi Chilombo atowe kuyobora ico gihugu abanyekongo baba mu Rwanda bakiriye gute iyo leta nshasha bayifuza kwiki turavyumva muri bimwe mu vyiyumviro Eric Bagiri ubusa yatwegeranirije mu gisagara cha Kigali
o guverinoma yakiriye neza kimaze dufite ni kimwe nuko guza president wavuyemo ni wafite amaji menshi kuruta mu president uhari cyo kibazo gihari guza kubaje numva Kabila yagomba kurekera Tshisekedi umwana nawe akakora guverinoma agakora neza kuko we imikorere ya Kabila tubaze kuyibona ariko na Tshisekedi nayo akwanza akore nayo turebe imikorere muri guverinoma ndabona ni babandi bahari na mindu gihari kuko Kabila atangaga mu kandida Tshisekedi akamwanga kabe kizagira gatanga mukandida na kabira na kamwanga kubera iki byo bintu kuvuga ngo ni babandi baracari baracayobora ari jewe nabagira ngo bakoresha jima ya population eh shaje mwe dushaka iminduka ni dushaka niba shaka bagume kunuba meza ariko bakoresha jima ni dushaka abantu babe neza bishura abarimu abasirikare ibintu byose bareta bigiye ku murongo byo dushaka nabindi
twebwiye twayakiriye neza ariko ikibazo dufite ni kimwe batubye nimba umutekano hari kuko turatesetse cyane sibyo batubyire nkatwe bimunze nimba bazadusubizayo nibyo bintu bishasha dushaka kabisa batuvugire ubuvugizi munzi turebe nimba turi busubireyo bizaterwa na president mushasha uriho ariko ukuntu tubizi bari kuvuga ngo nago ari ijana ku ijana abantu bari ba kabila bo badufashije byagenda neza kabisa tuzabishima Imana umutekano meze nabi kabisa umutekano uracyari mucyaya cyane niba dufasha n'umutekano bakawukoraho bizaba ari byiza cyane batadutaka kabisa nta kibazo
twebwe turashaka abasirikare bacu babaye amafaranga menshi abongere amafaranga nako tushaka kujura abasirikare benshi babaye abajura kubera amafaranga yabaye makeya nuko nguko n'abatukure Ebola nako tushaka Ebola turashaka changement turashaka dushire umuriro amazi nuko dushaka twebwe nako tushaka ujura cyangwa ibintu byo gushaka kufata abantu bakabajyana mu ishyamba bakabikwicariya wapi nako tubishaka twebwe
bakume kuno bameze ariko tushaka changement bishura bari mu bakora imihanda amazi umuriro ibitaro na kuri kongo na biri nyuma byose na kintu kiriho niyo mavuga bakongo bari bomo guhunga benshi kubera insari hiyo n'imikorere mbi ya utegetsi ya leta cyo kibazo dufite abakongo mani turashaka iminduka amashuri y'ubuntu bese abakongo bawe neza kubera ubutunzi bafite kubera abakongo mani benshi barimo guhunga igihugu abashe bose barimo kuva mu gihugu kubera ibyo bibazo bihari bisa abantu babe neza gusa aba bose basubira muri Kongo
nabonye ya indi ya mbere ningi bose baracyari bamwe tu kenabonye na mindu kirimo yacyari ya indi indi yacera tu ibamwe ni bamwe ari nanje kabisa byasaba ko basubiza amatora inyuma kenabonye ko acyari kabira tu uyobora n'ubundi ku bushobozi wanuza kisekeye na bushobozi afite bwo kumukura kabira ari ya kabisa iyo guverinema ngenda kubwira ko ari guverinema ya bayesikuru guverinema ya bayesikuru kabisa yacyari guverinema ya kabira kabisa kisekeye ameze ni nuza ni buye kuri awafati buye ukayitereka ahantu ngo kisekeye nawe ameze kuri ariko turabizi ko umuntu acyari president kabira na mindu karimo kabisa ariko ibintu bimwe bakomeza birafa kurusha na kera. Sasa rero ikintu nakubwira n'umunyamakuru ikintu cy'umutekano na ukiyaboneka kisekedi ari ku butegetsi kisekedi na kabira ikana abantu bamwe bose ni bamwe kabisa na minduka ni imwe kabisa iminduka yaboneka mpaka babanze bavyo bose babiri ni minduka ishobora kuboneka muri Kongo
bo buri muntu sinzi ko abibonaho ahubwo twewe dusanga kuno kufatangiye ahari nacyo turabona tutigurutirebe bintu bazatuzinira bishasha turebe mbo tuto tuteze ngo icyangombwa kwanza afata abaturage neza abakore ikintu bashaka nta kindi dusaba cyambere kwanza ari yabona amashuri kwanza cyambere dushaka tukeneye cyane umutekano wose nawo turakeneye cyane aho ni ngombwa cyane kurutire ni byose
Murisanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ndikurije ko ndumurange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
cyo sab nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri barahezemo basiri ni hini yabagore
ni ikigando kimarisaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
uratumiwe rero ku ijwi rya Amerika radio yanyu reka dusubire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abasirikare ba leta bakorera muri territoire ya Mwenga intara ya Kivu yepfo baraye barashe umuturage witwa muganga Eric bamuziza kuba ingo yabimye inyama zinkana no bunyiro gukekwa icyaha aracyashakishwa nkuko tubwirwa na Vedaste Ngabo
no mutara witwa muganga ejo yarahantu witwa muri Bishiga niwakura arimo abagishinga yiwe haza abasirikare bane bavuye mu ikaa iyo kuri kuku bageze basaba aho yari ari hari abandi baturage babasaba kubaheza ku nyama nabo kugira ngo barye babemerera kubaheza inyama izo babahaye barazigaya umwe ahita yivovota ngo ni gute babahaye inyama nkeya arabitaza atangira kwasa amasasu afata uwo musore abari ugwaho ngaho abandi barahunga
hari abavuga yuko abo basirikare barasiye uwo musore mu mirima baje gusaba ibijumba n'imyumbati
barangije guhitira mu mirima batangira gukura inyuma intara ibijumba bene byo basaba kuvuga ngo bareke bonyine babakurire barazamuka babasanga mu mazu babasaba inyama barazibaheza izo babahaye barazigaya umwe aribwo yatangiye kurasa yivovota avuga yuko babahaye inyama nkeya
muri ako karere kanyu abaturage ngo bavuga yuko abo basirikare bakunze kurasa n'amasasu nta kintu cyabaye
izo ni izo duhora tubivuga buri kenshi baherutse kuza hano barimwo umusirikare ubayoboye hano mu muhana batangira kurasa bakikingira mu muhana mu isoko ry'ibasiba n'ibindi biteje umutekano mukeya tutagomba kwihanganira bo nimba bumva yuko badacunga abaturage n'izabo nibatubwire tukivamo tukibasigire bonyine kuko inshingano y'umusirikare wa leta ni ugucunga ibintu n'abaturage
muvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri ako karere ni iki bwavuze kuri uwo musirikare warayisha umuturage w'umusivile
maze kuvugana na koroneri Munyembwe yambwiye yuko abikurikirana ariko ntibisanzwe kwica umuturage kwica umworozi n'ibintu bisanzwe
none se musaba ko wakogwa iki
icyo dusaba baturindira umutekano ubundi kandi uyu muntu wapfuye asize ibintu yasize abantu bagende bamuporoteje n'ibintu byiwe kandi bazane indi shakababaro kuvuga ngo nisha umuntu gusa inzirakarengane nta kintu ndakabamwagiriza na kimwe kimwe giboneka ngo bavuge ngo bakoshika
sawa murakoze shefu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
mukanya turasezerana ku biganiro n'amakuru twati bafite muri aka kanya yamara imbere yabo reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa Iran Hassan Rouhani atangaje ko niba perezida wa Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu ciwe yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe
abantu barenga 40 barakekwa ko bapfuye cyangwa baburi urengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye bimukira bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya berekeje ku mugabane w'Uburayi abandi 60 barohowe nk'uko bitangazwa na Charlie Yaxley uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi
Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu ciwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 igenewe kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon ngo niyo perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo mabi abona ko yamuvuze ko
igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rw'indi mitwe nka Al-Qaeda no uharanira leta ya Kiyisilamu yemejwe kuba iyiterabwoba ariko abaterankunga baravuga ko kubikora gutyo bishobora gutuma abantu babarirwa muri za miliyoni baburi imfashanyo muri Somalia yezahajwe n'amapfa
Isosiyete y'indege itwara abantu muri Uganda Uganda Airlines yatanguye ibikorwa byo gutwara abantu n'indege ikaba yatanguriye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi shuti rero mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije muri aka kanya wabihagarariye ni Frederick Nkunikije ko mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
hamwe nanje Jeffrey Mutagoma twese hamwe turababwira tuti muramukana amahoro n'amahirwe